Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe neza nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu w'igerekerezo rya 17 ruheshi mwaka wa 2023. Amakuru tugira tubashikirize aza kuba hagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Umuryango w'umuhisi Jean Claude Diongabo akaba yari n'umunywanyi w'umugambwe CNL mu ntara ya Rutana urasaba ko umenyeshwa ibyavuye mu matohoza ku bijyanye n'igandaguko ry'uwo muhisi mu gihe n'abikekwa kuba baramugandaguye bamaze kurekugwa. Uwundi munywanyi w'uwo mugambwe akaba afunzwe atagira dosiye mu ntara ya Makamba haraheze indwi irenga. Imyaka itatu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ntacahindutse mu bijyanye n'agateka kazi na muntu, akaba yatwawe umwanya ahanini no kunyinyurana n'abanyamugambwe akomokamwo kugira bemere intwaro yiwe. Muza kumva ibishikirizwa n'urunani Force. Mu by'ubutunzi ikiringo cari catanzwe co gusubiza inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi giherana n'uyu munsi wa 17 ruheshe umwaka w'ibihumbi 2023. Umukuru w'ibanki nkuru akaba amenyesha ko atakindi kiringo kizotangwa. Musangwe ikaze.
Inzamba.
Hari ikiziga cy'umugabo chatowe mu gitondo cha kare kuri uyu wa gatandatu kireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika. Chatowe mu gice cha Mvugo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Uwo mugabo yarafise imyaka 45 ngo ava ku mutumba Gasaka muri komine Makamba. Amakuru avu Nyanzarake avuga ko yakorokeye mu mazi kuva kuri uyu wa gatanu bariko bararoba ari batatu mu gato. Ubugira kabiri gushika mu gitondo cy'uyu wa gatandatu ntiyari bwaboneke, ariko ubugira gatatu yashoboye gushika ku musozi ari muzima. Ayo makuru aremezwa n'amasoko yacu mu gipolisi muri komine Nyanzarake. Umuntu umwe yaritabye Imana, abandi bane nta uramenya irengero ryabo. Inyuma y'isanganya y'ubwato bw'ishirahamwe Anulak ryabereye mu kiyaga Tanganyika mu ijoro ryo kuri uyu wa 15 rishiri ryo wa 16 ruheshe umwaka wa 2023. Mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe Anulak bamenyesha ko n'ubu hakiri ko hararonderwa abo bane bataraboneka bagahuza n'imiryango y'abo bakozi. Turabandanya n'amakuru. Amakenga ni menshi ku muryango w'umuhisi Jean Claude Niyongabo ku mutumba Shemba zone Muvie iri mu ntara ya Rutana. Ni mu gihe uwo munywanyi wa CNL yagandaguwe ku igenekerezo rya 20 rusama uno mwaka, ariko umuryango wiwe ukaba utaramenyeshwa n'igipolisi byavuye mu matohoza yakozwe na rijya abiketswe ko aribo bamugandaguye bafashwe barakarekugwa n'igipolisi. Uwo muryango usaba ubutungane kubatunganiriza abagirizwa ico caha c'ubwicanyi bagahanwa. Ido nido na Bonfils Niyongere.
Nkuko bivugwa na bamwe mu muryango wa Jean Claude Niyongabo, hamwe nabo bari basangiye umugambwe nta matohoza yigeze aba kubagandaguye Jean Claude Niyongabo. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa 20 rusama n'ugwaruka rw'imbonera kureza Sende David ku mutumba Shembe muri zone Mozie, mbere ngo abamugandaguye bakaba banazwi. Abari ku isonga akaba yari chef de zone wa Mozie Desire Manirakiza, hamwe n'utwara ugwaruka rw'imbonera kureza Sendede muri iyo zone batazira Biduda. Abo rero ngo bakaba bakingiwe ikibaba na Sylvain Zikoruriho arongoye Sendede mu ntara ya Rutana, aho mbere bari bafashwe n'inyamiramabi bukeye bwaho Jean Claude Niyongabo yaraye agandaguwe. Sylvain Zikoruriho akaba ari waciye aja kubitorera mu gasho k'igipolisi igiharo. Kuva ico gihe uretse ko nkwatamatohoza yasubiye mu muryango w'umuhisi bagumye bategwa ubwoba, ubungo akaba ta numwe arekuriwe kuja muri urwo rugo umuhisi aca yagirizwa ko yifadikanije nabo. Uwo Biduda atwarwaruka rwa Sendede muri zone Giharo ari no mu bagendanira Sylvain Zikoruriho arongoye umugambwe Sendede mu ntara ya Rutana, naco gituma aguma kingira ikibaba abagize uruhara bose muri ubwo bwicanyi hamwe n'ubundi bumaze iminsi bukogwa muri zone ya Muzie n'ugwaruka rw'imbonera kureza Sendede. baba abo mu muryango wa Jean Claude Niyongabo canke abanywanyi b'umugambwe CNL basaba umukuru w'igihugu gutegeka ko haba amatohoza kuwabo no kubandi bamaze iminsi baganda kugwa n'imbonera kure abandi bagakubagugwa. Jean Claude Niyongabo yagandaguwe kwa 20 rusama ndwaruka rwa CNDD-FDD wari ko rukizura ku ibarabara rya muzi y'igiharo aho hari hitezwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa gendera iyo komine ariko ntiyabakihagenda.
Bonfils Niyongere arakoze undi munywanyi umugambwe CNL akaba no mu ndogozi arengeje indwi ari mu gasho k'ipolisi kumugwa mukuru wa komine Kayogoro atagira dosye aho asangiye umugambwe mu ndongozi zawo muri komine Kayogoro bavuga ko yafashwe n'igipolisi kwigenekerezo rya ndwi ukuno kwezi. Ido nido na Edi Claude nini nahatwe
Serge yamuremye umunywanyi wa CNL yahagaritswe ku munsi wa gatatu igenekezo rya ndwi ruheshi. Umunywanyi wa CNL ari no mu ndongozi izawo mu ntangaro ya Makamba Kayogoro ngo mu guhagarikwa yagirijwe kuba yarashurashuje umwigeme wo kumutumba Sameke basanzwe banabana kuri uyo mutumba. Naho urupapuro rwo kwa muganga rutigeze gwerekana ko yashurashujwe igipolisi ngaho mu Kayogoro ngo nticigeze cemera kumurekura n'ubwo umuryango wagumye usaba ko yorekugwa eka mbere ngo akaba apfunzwe indwi yose irenga aho akaba atara dosiye arakoregwa. Indongozi za CNL hamwe n'ababanyi bakemeza ko ariko azira imvo za politike kubera asanzwe atumvikana n'utwara CNDD-FDD muri komine Kayogoro Elize Kadoyi wanawe ngo akaba yaciye akorana n'abatwara CNDD-FDD ku mutumba Sameke baraheza abategeka umuryango w'uwo mwigeme kwitwara amwagirize ko yamufashe ku nguvu abatwara igipolisi ngo bakaba banse kumurekura ku giture cy'uwarongoye CNDD-FDD muri komine Kayogoro. Abo bose basaba ko uwabo yorenganurwa. Uruganda rwa radio Inzamba agate akawe twa twagerageje kurondera kuri telefone warongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Kayogoro kugira agire icavuze kuri ibyo yagirizwa ariko turamukena.
Edi Claude ni nahazwe arakoze turabandanya n'igisata cha politique. Ejo kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu Evariste Ndayishimiye azoba arumije neza neza imyaka itatu arongoye igihugu cy'u Burundi. Urunani Force ruhurikiyemo amashirahamwe yadaharanira ibyicaro vya politike ruvuga ko iyo myaka itatu yabaye agahumera bunwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ugo runani ruvuga ko agateka kazi na muntu kabandanije guhonyangwa atacamira ko n'ubutungane bwari bujejwe guhasha abakora mabi bwagumye buvogerwa n'ubutegetsi. Dutega amatwi Vita Nshimirimana arongoye urunani Force.
Cambira abantu bose atamuntu numwe ugiharira nuko tubona abategetsi banigana ahubwo batanguranwa kwisubiriza amategeko uhereye ku mukuru w'igihugu ugahera ku mushikiranganji wa mbere ukajya kubarongoye intwaro haba ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'amakomini. Abo bose umwe wese yigira itegeko agashinga itegeko ryiwe. Rero igihugu aho atatandukanirizo ry'inzego rihari ntushobora kwibaza yuko ashobora kubaho agateka kazi na muntu. Iyo ubutungane buguma buvogerwa, iyo ubutungane bukoreshwa buri mu kwaha k'ubutegetsi, ntushobora kumva kwibaza yuko agateka kazi na muntu gashobora kubahirizwa, kuko ubutungane niyo nkinzo y'agateka kazi na muntu. Iyo rero buvogerwa, iyo bwama buhonyangwa, iyo busuzugurwa, agateka kazi na muntu ntigashobora kuhaba, kuko umunyagihugu abonye yuko agateka kiwe kahungabanijwe ategerezwa kuronka ngende yitwara amagacigo rubanza, hanyuma abononye cyangwa bahungabanije agateka kiwe bagasabwa indishi cyangwa gusubiza mu kibanza ibyo bononye. Rero ibyo mu gihugu cy'u Burundi ntibihari. Hanyuma usibye yuko mu bisata bitanduka bitari bike tubona yuko ibyaha byatanguye mu mwaka w'2015 ibyo by'ubwicanyi, kunyuruza abantu, kubaboreza igufa byabandanije, hari ibyo tubona ahubwo byagwiriye nko kunyuruza abantu hamwe no gupfungira abantu busa. Hanyuma hari igisata gihambaye abantu unye basa n'uko bwafutse umuntu atanu ukivuga, ni byerekeye uburenganzira bwo gutunga ikintu, uburenganzira bwo kwisununura uburenganzira bwo gutunganya amatungo y'umuntu ibyo bita droit économique socio-culturel mu Gifaransa ibyo rero byarahungabanije ku rwego guko no munsi abenshi bashobora kuba basigaye bibaza bati ndega turacyafise uburenganzira bwo gutunga ikintu muri iki gihugu
bitanshimira imana abona ko umukuru w'igihugu nayishimiye muri iyo myaka itatu yagumye yitwararika cyane cyane kurondera ko abo mu mugambwe wiwe bokwemera ubutegetsi bwiwe aho gukorera ineza y'abarundi bose dusubire twumvirize Vital shimira imana
igituma ibyo byose biba nuko muri intwaro nyene ya CNDD-FDD baguma batowa kuba barondera kwihorana barondera ibibanza umukuru w'igihugu yerekana yuko cyangwa yicura yuko mengwa ari abamusuzugura hariho abatemere urongozi bwiwe hanyuma akajya kurondera gusa yuko yemerwa yuko ahambara yuko abantu bose bamwumva bakajugumira mugabo ntaje kurondera ineza y'igihugu ibyo rero biriko birica igihugu biriko bivyica igihugu haba ku rwego rwa politike haba no ku rwego rw'agateka kandi na muntu kandi bibandanije gucyo imyaka indwi y'intwaro ya Everest ndayishimiye izohera abarundi bageze kure
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Hadiyo inzamba agateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi ikiringo cyatanzwe ni banki nkuru y'igihugu BRB cyusubiza inoti za kera za 5 n'ibihumbi 10 zo mu mwaka w'2018 kirarangiye uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ruheshe kandi nta kindi kiringo kizokongerwa bivugwa na Dieudonné Murengerantwari umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatandatu Umuyobozi arashima ko ico gikorwa cyo gusubiza inoti za kera cagenze neza kuko amahera atari make yasubijwe umviriza.
Mu itangazo ryayo igenekerezo rya ndwiruheshi umwaka w'2023 Ibanki ya Republika y'u Burundi yaramenyesheje ko isohoye inoti nshasha z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Izahora ziri muri izo noti nyene zaciye zitangura gukurwa mu gihugu biciye mu mabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana. Posita ekambere ni banki nkuru ya Republika y'u Burundi yararungitse abakozi bayo mu makomine yose y'igihugu kugira ngo bafashe abari kure badashobora kuja guhinduza ama banki abajeje intwaro nabo nyene barafasha izindi ngingo zafashije abene igihugu badafise ama konti gushobora guhinduza inoti bari bafise Ibanki ya Republika y'u Burundi irashima cyane ingene ico gikorwa kiko kiragenda ibiharuro twari dufise kugeza kuri wa gatanu igenekezo ya 16 ruheshe mwaka 2023 biratwereka neza ko amafaranga atari make amaze guhindurwa ika mbere n'imirongo imbere y'amabanki yari kiragabanuka mu gihugu cyose turashimira cyane abajeje intwaro umutekano n'abandi bose dufashanya bitanze kandi babandanya bitanga kugira ngo abene igihugu bose bo bagifise izo noti zasubijwe bashobore kuzihinduza twashaka kumenyesha abene igihugu ko ikiringo cyatanzwe cyo gukoresha izo noti zasubirijwe ko kirangira kuno munsi w'igenekezo rya 17 ruheshe umwaka wa 2023 kubera ivyo inoti zakuwe mu gihugu ntizizoba zigikora kuva ku igerekerezo rya 18 ruheshe umwaka wa 2023 turahamagariye abo bagifise izo noti zasubirijwe kuko kwihutira guhinduza kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 17 ruheshe umwaka wa 2023 mu mabanki y'ubudandaji n'amaposita no mu mashyirahamwe kuziganya no kuguranana hisunzwe ibitigiri byatanzwe n'ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi kubera ivyo tuhamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura kandi tugasaba ko bokugara umunywanyi wa nyuma agiye
isango ryo gusubiza inoti ya 5 na 10 yabaye ntabanduka guhera ku igenekerezo rya 18 no kuvuga ku munsi wejo uzoba akiyasigaranye haco izo bikimumariye mu minsi 10 igikorwa cyo kuyasubiza cyakozwe gihuti huti byatumye hamwe na hamwe abadandaza n'abaguzi bajaragurika inkuru tubaza Alain Majesté Barenga
iyo ngingo yaje bukwi na bukwi ku igenekerezo rya ndwi za kuno kwezi ifisi yangiro jogu kui noti za mafranga yungu bitanu na chumi bitarenzi misi chumi gusa ishuka mungiro giyo ngingo jachiri kuikira uwenyene urongo iwangi nguri ya republika yigi hugu belbe ya menyeshe jeko ibiche wikira kumiongu tandatu kujanabdiaya manoti aliyo achamu jahu mye iwangi nguri yigi hugu acha tangaza ko ibitigiri ntarengwa by'imilyoni 10 ku muntu ni miliyoni 30 ku mashirahamwe ari yo arekuriwe kubitswa ku munsi ku munsi iyo ngingo yashizwe mu ngiro gihuti huti kuko byagaragaye ari naco catumye abadandaza n'abaguzi bacuragirika kuko izo noti zihuti bagutwaga mu mabanki gusumba kuzishira mu rudandazwa hamwe hamwe ho mu rumonge n'ahandi abadandaza bashimye guhagarika akazi mu kurinda kw'ikibazo kiva mu nzira iyo ngingo ya leta yahavuye ishigikirwa ariko n'izindi ngingo mberekeza z'ubushirangaje bw'intoya hagati mu gihugu be n'umutekano kwigenesha bya 12 za kuno kwezi mushikiranganje Martin Diteretse yategeze ko abanyagirwa afite izo noti bo zishira ku biro by'amazone yabo kugira isango ryo kwa 17 ruheshi ntiribasange bagifise mu bubiko bwabo izo noti leta iri kwirakura mu gihugu twibutse ko iyo ngingo yari yatanguye gutangazwa mu mvugo ifobetse n'umukuru w'igihugu Vaiso Ndayishimiye hari mu ntango z'umwaka wa 2023 ico gihe yasa n'ugabisha na cyane cyane abantu bamwegereye harimo umushikiranganje wiwe wa mbere w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni yanavuye asakwa yikekwa kubika amafaranga mu masandugu atandukanye havara nafatwa ajana gufungirwa hariya mu ntara ya Ngozi n'uwo ari hakiri ku munsi wa kabiri w'inondwi nyene biro by'umukuru w'igihugu byasohoye itangazo ryo kugabisha abo hirahira bagashaka kunigira mu menshi iyo ngingo ko bazuhanwa bikomeye abazoreza igitigi cy'amafaranga bari kuriwe kubika nabo ngo bakazuhanishwa kwa kayarenza ko agashirwa mu kigega cya leta guhera rero ku munsi w'ejo igenekezo rya 18 ruheshi inoti y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe mu mwaka wa 2018 zizoba zigikoreshwa mu gihugu cyose
arakoze anaho majeste barenga unaho dutandukire ikiganiro ku isoko uyu munsi kiza guhagarara ku majambo aherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu aho avuga ko hari abategetsi muri leta atacu bashoboye ku isoko mu gishikirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Injamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Umukuru w'igihugu yatunganije ikiganiro ku igenekerezo rya cende ruheshi mu ntumbero yo gukangurira abategetsi batandukanye guhindura ingendo kugira ihangiro rya leta yuko Uburundi buba igihugu cyifashije mu mwaka w'ibihumbi 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2063 rishikwa ko Evariste Ndayishimiye akaba yasanze abategetsi bataravavanura n'ingendo mbi za kera bishobora gutuma igihugu kidashika ku mbono cyihaye inyuma y'imyaka itatu amaze ku butegetsi Hoba habuze iki kugira umukuru w'igihugu akikutswe n'abantu bamufasha gushikana Burundi kuri iryo hangiro inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu kaze
naragenda genze ku isi iyi siri mu ibihendo byinshi bane bato mugende mwiyubara
Imbere y'abashikiranganji n'abandi bategetsi baginywe n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Ndayishimiye ntiyanyigije akababaro afise kuri zimwe mu ndongozi zidakora neza ibyo zashinzwe kuneza abanyagihugu Evariste Ndayishimiye akamenyesha ko agiye kwifatira ibintu mu minwe ako aguma yizeye abantu b'ibikanganyoni nk'uko yabise
nzokwemeraje Ministere ya planification economique d'Israël muri presidence abandi bari bikanganyoni mubawe nabagenda kurya mujya kurango muri ministere de plan naho kumbe ministere de plan ije whenever nzovyikorera no hari ukundi igihugu ntigisigane mugenda muri bikanganyoni mugenda muri bikanganyoni
inyifato y'umukuru w'igihugu iranegurwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta kubwa Frederic bamvuga inyumvira arongo yurunamise fo harusha akaba yahoze n'icegera cy'umukuru w'igihugu ngo birababaje kubona umukuru w'igihugu yidogera ku mugaragaro abantu wenyine yishiriyeho
birateye agahinda kubona umukuru w'igihugu acengera abakozi biwe abatuka icese nk'uko menga nibo bizanye bazanywe n'umugambwe uri ku butegetsi kandi nawe akorera kandi nawe yakoreye kandi yatwaye ntatangazwe rero n'ingene ashavuzwa n'ibyamwa bibi bivamwo yahubwa abwirizwa kuvuga ati mbega uyu mugambwe wakoreye iki abarundi wabwirizwa gusaba imbabazi kuko tugeze no kubera uwo mugambwe nawe nyene ibyo ariko ararondera guhindura si ibintu bishemeye arimo arakritika ibyo kubera apfa kubivuga kandi azi neza ingene byaje abantu baza gukora akazi ka leta baza bisunze umugambwe batanze ibiturire baca baza kwihemba no kwirondera kwisubiza amahera yabo muri ako kazi ka leta kuvuga leta yarahombye yarabuze abayikorera ikorego n'abataribo n'urya byabaze byose avuga byavuya
kubwa Federico bamvuga inyuvira umukuru w'igihugu ngo yategezwe gusubiramo ibijanye n'ingene igihugu kiyoborwa akareka gushira imbere imvuzi janine politiki n'ubwoko kuko barundi b'intungane baciye ubwenge bakiriho bumufasha
icyo no mahanura nagira bishasha arondera abantu bashasha kuko barundi bazi ubwenge bariyo bari mu mihingo yose bari mu bihugu byose bari mu bice byose wewe ubwiwe atakwiye kwikoraniriza kw'iby'ubutungane iby'umutekano gutunganya akazi ka leta ngo abishobora n'umuntu umwe iyo barimo arica ku busa kandi nibyo yoshobora yo padashitse narondere abize mu mihingo yose mu bihugu byose mu bisata byose baruzuye bariyo gusa icyo no muhanura ni kumenya ingene batora yikoremo iby'umugambwe ngo ndabatora nisunze umugambwe n'abatore yusunze ubuhinga bashoboye bamufashe kuba icyo gihugu iyo bashaka kucubaka kurya bivuga abantu baruzuye abashaka kuba igihugu turuzuye mugabo ni mpaka haboneke umwuka mwiza mu gihugu abantu basoneranire haba amategeko iyo migambwe ikore Arone uyu munsi urimo urumva imigambwe yigeze urumugambwe witwa senere ngo warusigaye urumva ko babuje nibikuntu kuri bihogo hagati mu gikubera iki kugutegura amatora zo kurikira urumva rimwe ararondera imigambwe yose ngi nashira hirya no hino none uwo buriko utaratunganya utari kuratunganya iby'imigambwe neza gutunganya demokrasi neza harimo rondera gutunganya itonga ry'igihugu urumva ko bitajana nabanza atunganye hejuru mu byerekeye politike y'igihugu yerekane ngi demokrasi ye kigenda mu gihugu yerekane namatugira imigambwe myinshi ingene giye gukora namashaka umugambwe umwe yerekane ingene giye gukora abyerekane ingene byukuri burundi giye gutunganya bushasha
arabazo kuvuma
muhejeje kwiyumvira ko hageze ko umukuru w'igihugu akora akazi ajejwe nk'umukuru w'igihugu agafata ingingo zibereye kugira ashike kuvyo yipfuza Nina hano dutezo zile ikikanyiru kuisoko chino mwusi mgariko mkishikidizwa na pia gahungu tabahisa ngo kumasi wakata ndatuza na huo taha
Chari kikanyiru kuisoko
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye bakongera bakadushikiriza ikiganiro ku isoko tukaba dusozerera kuri amwe makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi tukaba tubishikirizwa na mugenzi wacu Karine Dusabe
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi. Tuyatangurire kuri SOS Media, candika ku kwa directeur 72 b'amashuri bakombowe kuko batabishoboye mu ntara ya Bubanza. Kubwa SOS Media, bose ni abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari bajejwe mu mabanga kukubera ari abanywanyi b'uwo mugambwe batabishoboye nk'uko byandikwa n'ico kimenyeshamakuru. Barongo amashuri mu ntara ya Bubanza, batanu bonyene nibo batakuwe. Imbonya mukuru yatumye bakombogwa ngo n'ukudashobora kazi biturutse kutagira amashuri akwiriye kugira ngo barangure neza imirimo bashinzwe nkuko SOS Media kibandanya kibivuga ico bashira imbere byari bikorwa by'umugambwe gusa bakibagira indi mirimo inkurikizi bumenyi bw'abanyeshuri bwaragabanutse kuburyo intara ya Bubanza yari isigaye igwanira ikibanza ca nyuma n'intara ya Rumonge nkuko urutonde rutangwa n'ubushikiranganje bw'indero ruvyerekana Tuve mu vyindero tuje mu bidukikije aho kimenyesha makuru iwacu gitabariza aba muri quartier yoba iri mu gisagara c'umugwa mukuru wa politike Gitega ibibomoka biguma vyegereza amazu yo muri iyo quartier abanyagihugu barara ntibuca batinya gusanga baguye muri ico kinogo ico gihomoka kikaba kimaze no kononi barabara amakosa ugaturutse kuri banye na matongo bari mu impande y'ico kinogo bituma inkukura yiyongera eka ngo n'igisada kijejwe gutunganya inyubako mu bisagara nticeretse abo banyagihugu urubibe ntarengwa abo banyagihugu bakabona ko bazohava bagira ingorane imvura niyatasura mu mezi atatu ari imbere Na ikimenyesha makuru buhundiye ko candika ku ngorane ziri mu ishyirahamwe isosumo zijanye no kudahingura isukari kwiriye abanyagihugu mu gihe yari kwiye guhingura amatoni 336 ihingura hayashika 220 byonyene nkuko byashikirijwe mu nama shikiranganje yabaye kugenekerezo ryandwi uno mwaka ngo biraboneka ko iryo hinguriro rigiye gutembagara Sosumo ngo itegerezwa kugura iyindi sukari hanze y'igihugu ariko nahone ngo ntiyokwiza abanyagihugu. Bimwe mu byokogwa nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje ubidukikije uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira harimo kuduza igiciro cy'isukari no kugabanya amatagisi atangwa n'iryo hinguriro. Ariko nahone aragwa kagaruka kuko kuduza igiciro bishobora kugirira ingaruka mbi iryo hinguriro ari nacyo gituma ari ukubanza kuvyiga neza. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi mwari kumwe na Karindu Sabe nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho kuwa gatandatu za
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Karine dusabe arakoze n'ongaha duce dusozera no makuru twariko turabashikiriza Josine Kaze nariko ndabashikiriza nkaba ndabikibanuye mugire ijoro ryiza naho gutaha.